Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ya kane ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi turi kuri internet radio yacu voa.com naho ku maradio yanyu muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Imyidogo ya mahize n'ibintu bisanzwe ati ni ubitwa tutaronze mugabo twarabijeje yuko tuzubana tubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone uko araba bene gihugu atakubakumira.
Uyu numwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza mu Burundi arasobanura impamvu bamwe mu bahungutse bava mu nkambi ya Rusenda muri Kongo basubira yo gufata imfashanyo. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi arimo n'ibibazo by'ubucamanza hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas. Basirikare ba Nigeria bagera kuri 30 gushika ntawuzi irengero ryabo. Nyuma yaho baterewe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ku kirindiro cyabo muri leta ya Yobe ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Amakuru atangwa n'umusirikare w'intwaza ngabo atashimye kwivuga izina avuga ko ico gitero cyabaye mu mpera z'indwi buca haba Noheli cyahitanye kandi abasirikare ba Nigeria batanu. Avuga kandi ko batazi neza ko abasirikare boba barahunze canke bagizwe imbohe na Boko Haram. Ico gitero cyabaye mu gihe uwo muhari w'iterabwoba usanzwe wariciwe mu imirwi ibiri dacanuwaka wongereje ubwicanyi mu mezi abiri aheze ibitero hamwe n'imitego y'urutavana ko kuva inyuma ya Noeli. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari mu ijambo yashikirije abanyagihugu biwe yifuriza abifuriza umwaka mushasha yavuze ko agiye gusezerera Boko Haram. Haraheze kandi imyaka ibiri wenyine ubwiwe avuze ko uwo muhari ivyawo bisa n'ivyarangiye. Kuvaho rero uwo muhari utanguriye ibitero muri ico gihugu abantu 200,000 baramaze gufa abandi barenga imiliyoni 2 barahunga kuva mu mwaka w'2009 kandi ako karere kari mu bubangamiwe n'inzara ku isi. Leta z'umwe za Amerika itangaza ko ku munsi wa kabiri abasirikare bayo basambuye imodoka yaritezwemo ibisasu biturika hafi ya Mogadishu ku murwa mukuru wa Somalia bica abarwanyi ba Al-Shabaab 2. Ibiro bikuru bya gisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM byatangaje ko ico gitero cyabereye ku birometero bishika 50 uva ku mugwa mukuru Mogadishu. Mu mwaka w'2017 leta z'umwe za Amerika zagavye ibitero by'indege 35 muri ico gihugu cya Somalia. Ibitero birenze ibyakozwe kuva Amerika itangura ibitero muri ico gihugu mu mwaka w'2007. Ivyo biri mu cigwa cyakozwe n'ikigo FDD n'ukuvuga Fondation pour la Défense des Démocrates mu kirimi cy'Igifaransa. Icigwa cyashizwe ahabona ejo ku munsi wa gatatu. Itorokanizo ry'amakuru rya Barusiya Commerçante litangaza ko indege zishika indwi z'Uburusiya zononywe canke zasambuwe n'abarwanya leta ya Siriya muri kimwe mu bitero Uburusiya butari bwakorerwe kuva butangura ibikorwa bya gisirikare muri ico gihugu ca Siriya. Ushikiranganje rwo kwivuna abansi bw'Uburusiya ntaco buravuga kuri ico gitero coba carakomerekeje n'abasirikare bashika 10 b'Uburusiya. itorokanizo ry'amakuru Commerçante rivuga ko ivyo vyabereye ku kibuga c'indege z'u Burusiya ahitwa Him Yimin ni mu buseruko bwa Syria hafi y'ibahari Mediterane kandi ko n'ububiko bw'amasasu bigisirikare c'u Burusiya bwatewe ivyo bibaye mu gihe prezida w'u Burusiya Vladimir Putin atangarije ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 guheze ko agiye gutangura gutahukana abasirikare biwe bari mu gihugu cha Syria. Iperereza muri Afghanistan naryo ritangaza ko ryafashe abarwanyi 13 bo muhari wa leta ya Kiisilamu ikabure ku murwa mukuru. Iperereza rivuga kandi ko mu bafashwe harimwo abanyamahanga. Umuhari wa leta ya Kiisilamu wagirizwa ibitero by'abiyahuzi biherutse kuri uwo murwa mukuru wa Afghanistan mu ndwi iheze wishe abarenga 40 ukomeretsa abaharurwa muri 90 mu gitero cyabereye ku kigo ndangakaranga cy'abayisilamu babashite. Abo bahagaritswe inyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo gitangaje ko umwe mu basirikare bacu yishwe abandi bane barakomereka mu mishamiro yabaye mu gisagara cya Achin ni mu buseruko bw'intara ya Nangarhar akaba ata makuru yabagabye ico gitero aramenyekana. Tugarukiye muri Afrika amashirahamwe aserukira abakozi ba leta muri Chad ku munsi wa gatanu niho yamenyeshwa ko imishahara y'abakozi ba leta izogabanywa muri uyu mwaka w'2018 bavuga ko hasigaye ko umukuru w'igihugu atera umukono kuri iyo ngingo igamije guhangana n'ibibazo by'ubutunzi ico gihugu kirimo. Abakozi ba leta mu gihugu cha Chad ku ruhande rwabo bamenyesha ko mu gihe leta yoshira mu ngiro iyo ngingo bazoca bihereza amabarabara bikaba bishikirizwa n'umukuru wa sendika y'abakozi ba leta muri Chad.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi abatwa bo mu ntara ya Mwaro baraye babwiye vice president wa mbere wa Repubulika Gaston Sindimwo ko batishimiye uburyo amoko ahagarariwe mu nzego zirimo zitegura umushinga w'itegeko nshinga rivuguruye. Ni inkuru ya Christine Munezero.
Mukabeho gafashe kari kazindukiye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro abajeje intwaro abaserukiye amashira hamwe n'abatowe muri iyo ntara y'akarere ko hagati mu Burundi bari bitavye mu nyubakwa za lise yahi Mwaro. Muri bo Venant Ruhuna umukenguza amateka wo mu bwoko bw'abatwa yatowe mu ntara ya Mwaro.
Twumvise igabanganywa cyo butegetsi mu nzego z'igihugu ibice 60% abahutu ibice 40% abatutsi mbwa hariho n'abandi barundi babatwa abatwa n'abarundi nk'abandi igihe rero muri byo nk'inyanyuro ntitwiyumvisemo nimasira kunyanyura n'icubahiro cega cyane cy'umukuru w'igihugu umunsi wo dufate nk'abarundi bafise uburenganzira bw'abarundi natwe mu gihugu tukibonamwo.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ko kubwiwe ikibazo kidahagaze ku kugene ibibanza bigabuwe hisunze ubwoko ahubwo ngo abarundi bo mu bwoko bw'abatwa barikumira. Gaston Sindimo.
Burundi ntisuva ko hari ubwoko uko ugira uvuga ubwoko nuko muba mutavuga ururimi rumwe mudasangiye n'imico imwe kugira ngo dutore inyishu twarapfundikanije amasezerano kugira ngo turabe yuko twobivamo. Iyo twifuza yuko abatwa baba 50% mugabe ivyo vyo guhabwa tureke abatwa ari ngaha genda mugire imigambwe mutsinde amatora abo bavuga abatwa bashatse kwisubiza inyuma kenshi kandi intwaro zamyeho zitigeze zibaha agaciro zibaha amatongo ngo baribe nk'abantu.
Mu kigwati cy'abatwa cy'igihinga muri komine Kayokwe hari abatwa batanezerewe no kugene izo mpinyanyuro z'ibwizwa shingiro zakozwe. Nyabenda abona ko hoba ugukosora.
Nase kuvuga ngo ntidukerebuka kuko twebwe turafite abo bantu bize nta kibanza kanaka umutwa atashobora kujamo kubira afite abifitiye impamya gushobora ntacyo tumatajamo ahubwo kimwe gusa bahinyanya ibwirizwa shingiro boshira mu byabatwa kuko abatwa n'abarabantu nk'abandi kandi arabene gihugu cyishyirwa byampaye nabonye ko bibandanije ku bitebuke abatwa bazobandanya atajambo bafite mu gihugu kuko mu nzego zifata ingingo urumva ntibarimo
ubwawe iyaba uri mu bateguye izo mpinyanyuro wari kugishinga ibice bingana gute
n'imiburiburi nari kugira ibice nka 40% ku bahutu na 30% ku batutsi kubatwa nabo bagaca batwara ibyo bice byo babisiga
isekeza leta y'u Burundi yatanguje mu ntara zo gusigura imenyenyero z'ibwizwa nshingiro n'ukugene abarundi bozemeza gisa n'igishitse ku musozo bikaba bitegekanijwe ko hazokugururwa ikiringo cy'indwi zibiri cyo gusigura igituma izo ntinyanyuro zo kwemezwa mu runani amizero y'abarundi na cyane cyane kubegamiye umushinga mateka gatongwasa bavuga yuko batemera na gato izo ntinyanyuro z'ibwizwa nshingiro baramaze gushikiriza impungenge bafise yuko bashobora kutazemererwa kwigisha kudatora izo ntinyanyuro ku ruhande rwa leta y'u Burundi aho intumwa zayo zagiye ziraca eka n'uyu munsi bizeza ko ikiringo cyo kwigisha kizoba cugururiwe abigisha gutora ego n'abigisha gutora oya imwaro kisi munezero ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi bamwe mu baturage bo mu ntara ya Bubanza batahutse bava mu buhungiro mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baracyasubirayo gushaka imfashanyo bavuga ko batitaweho iwabo nk'abahungutse Diane Ndonse araduye inkuru
Inyuma ya kamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu uko zohunguka bamwe barahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe gita impunzi HCR abandi baritahukana muri aba abashikiye ku mutumba Kagwema wo muri zone Gihanga ya komine Gihanga hari abaguma basubira buri kwezi gutora ifashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwe mu Rusenda iri mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
urumva turangira kwa turamugaba imva ku nzara tukaraho kuguma ngaho inzara iri kiratwije twatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera gusha twigarukiye buri muntu bamuhereza 15,000
n'ubu ino barapokeza bakanka kuduha twege ngo twara ahungutse ngo tuguma tujibubemberga nakwe inzarira twiki tuguba dushaka n'agafashanyo twenge twahungutse data ariko turabura
uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu Rusenda kwaba banyagihugu bavuga ko ahanini kuva ku kutitabwaho nabo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishyirahamwe HCR gusa
bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nk'ugerageye gupokera uno munsi segitera arandise aho kuvuga ati reka nandike na wa wundi ntashobora ca yiyandikira ba bandi nyene bafite amazina bakaca bagira amazina nka 10 ba bandi nabo baraho muhira ntibapokera bakaca biyumvira ati n'ubundi turiko turagirana turishwa n'inzara abandi bariko barapokera cabongera bakaca bigiye n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko ukuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe wumva wacu kuma nga tumugenda ukacubwiyo nyene
kuri ibi abajeje intwaro muri komine Gihanga bavuga ko ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu bwatwaye ifashanyo y'amabati n'ibindi byankenegwa ariko ko batakwiwe bose musitaneri Ndayisaba Leopold abandanya avuga ko yasabye abajeje intwaro ku mitumba gukora amanama y'abahungutse bose kugira bashobore kwitabwaho atawusigaye inyuma
twobamenyesha yuko muri uku kwezi kwa 12 umushikiranganji w'intwaro hagati n'ingisho zo gukundisha igihugu yaragerageje kuvyukora araza arafasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure nte bari gushobora gushashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri umugambi mwiza imyidogo yamaho ivyo n'ibintu bisanzwe ati ntuvitwa tutaronse mugabo twarabijeje yuko tuzubana tugashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari ababene gihugu atakubakumira kandi kuvyukuri turamaze no kwirira inama nabo bantu n'ubu twasavye yuko ku mitumba baza baragirisha amanama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe ikintu catumye bagenda na cyane cyane cyabicotse inzara cyane cy'amaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikire
ariko kandi uyarongoye komine ya Gihanga aranavuga ko harabikika mu rujya n'uruza rw'abasanzwe baje kurangurira imirimo itandukanye batandukanye muri ico gihugu ca Congo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi
abantu bamwe bafise tuvuga n'ibintu byo gushaka amaronko hari abacu bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugaso kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje ngo twabitewemwo akamo n'abadukurira mu ntwaro batini mubandanye mushigikirana haragiho n'amakomite yo gushigikirana rero n'ivyarindi vy'amaronko duheruka kugisha inama kugira ngo badufashe kuko hariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidaciye mu mategeko twasaba tuti umuntu azuba akeneye kujayo ntitumuze yo kujayo uburenganzira bwiwe mugabo agende ku mutumba babizi kugira ngo tumenye ibyo agiye gukora iyo muri Kongo maze azagaruke atangorane
nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko amabajabuka urubibe baja kurondera icyo bafungura muri icyo gihugu cya Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye kumwikeko bagigwa ko baba baja kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi
mu twebwe ntatwe turabantu abagabo n'abasore yitugiye kenshi turajanwa n'inzara vraiment nko buri cyo duri bukore kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa ibikatiye tatuvuye baba batuzi nta bintu bibi tuba dukora kimwe gusa baba utumwe n'ijya nzara bashaka gufata nabi bavuga ngo wabugiye mu mugwano ngo ugiye kwigana inkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya n'abandi bashaka kugwanya ubutegetsi mu gihugu bagaca bibaza ko aribyo ugiye gufashanya nabo kumwe ntibibaze ko hari inzara ikujanye
abajeje intwaro ku mutumba wa Kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo ibihumbi bitatu n'amajana atandatu babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cya Congo igera kuri 30 aha tukibutsa ko komine Gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mu mwaka wa 2016 bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba Imana abandi bagahunga iyo komine mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda aho leta ivuga ko izakurikirana abafaransa bakekwaho ibyaha bya genocide nubwo bwose nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera Evode Uwizeyimana yabitangarije ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru
Mu mpera z'umwaka ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Louise Mushikiwabo yatangaje ko u Rwanda rurimo gutegura impapuro zo guta muri yombi bamwe mu Bafaransa bakekwaho kugira uruhare mu byaha bya Jenoside umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuba igihugu cy'Ubufaransa kitarigeze gisinyana amasezerano na leta y'u Rwanda yo guhanahana abanyabyaha bitazabuza u Rwanda gukurikirana Abafaransa bagize uruhare muri Jenoside
Mu Bufaransa budashobora kutagira ubushake bwo gutanga umuntu runaka ariko ni burwanda hari umuntu rushaka w'umufaransa ashobora gutembera agafatirwa kuri aeroport ahandi cyangwa agafatirwa mu kindi gihugu so nukuvuga ngo apfa kuba ari kuri notice rouge ya Interpol gusa cyane cyane ko abanaregwa ibyaha mpuzamahanga ntabwo rero kuba tudafitanye amasezerano n'ubufaransa ntabwo byatubuza gukurikirana abafaransa mu gihe twamara kunonosora amadosiye yabo neza cyane cyane ko amadosiye anahari hari uruhare rwabo rugaragara
uyu muyobozi yongeyeho ko ibyaha mpuzamahanga birimo genocide ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara kohererezanya abakekwaho ibi byaha bitagombera ko ibihugu biba byarasinyanye amasezerano Minisitiri Uwizeyimana avuga ko igihugu cya Canada cyoherereje u Rwanda abakekwagaho kugira uruhare muri genocide hatitawe ku masezerano ahuza ibihugu byombi leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje korohereza abafaransa kuza mu maperereza rwifuzaga gukora mu Rwanda ariko u Rwanda rwo rwangiye gukora amaperereza mu gihugu cy'Ubufaransa Minisitiri Evode asobanura ko mu gihe u Rwanda ruzaba rwamaze kunonosora amadosiye arebana n'abafaransa ibindi bihugu bizashyira mu bikorwa nubwo abafaransa baba batabikozwa
wenda abafaransa bashobora kuzabwira abantu babo bati mugume mu Bufaransa aha ntawe uzabakoraho ariko nacyo ntekereza ko kuba imfungwa mu gihugu cyawe nabyo bwacyo kiba ari ikindi gihano uko ngengera ngo u Rwanda hari abantu rwatanze liste runasaba Ubufaransa ko nka leta ko bwakorohereza ubushinjacyaha bwacu gukora iperereza aho abo bantu kigiye abafaransa baracecetse nta kintu babivuze so turatekereza yuko rero u Rwanda nk'igihugu ruzakora ibyo rugomba gukora niba hariho international arrest warrant mu gihe u Rwanda rwafata icyemezo cyo kubona ari ngombwa ko ruzitanga noneho ibindi bihugu nabyo bizaba bifite akazi ko gukora inshingano zabyo
u Rwanda rwakunze kugaragaza ko bamwe mu bayobozi bakuru b'Ubufaransa bagize uruhare rutaziguye muri genocide yakorewe abatutsi abafaransa nabo bakomeza gushimangira kwihanurwa ry'indege yari itwaye hoza yo mu Rwanda Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya genocide ndetse hagiye hakorwa amaperereza menshi ashinja abasirikare bakuru bahoze ari aba FPR Inkotanyi kuba aribo bahanuye iyi ndege ibintu byakuruye umubano mubi hagati y'ibihugu byombi Asumpta Kabuye ijwi rya Amerika I Kigali
noneho tujye muri Uganda Gulu mu majyaruguru y'igihugu yamaze imyaka 20 iyogozwa n'intambara y'inyeshyamba za LRA abaturage ibihumbi n'ibihumbi baba bagabo abagore abana barishwe barashimutwa bafashwe ku ngufu abandi binjijwe mu nyeshyamba ku gahato Francis Okello Loya numwe mu barokotse ayo mahano ariko yasigaranye ubumuga bwo kutabona gusa yanze guhebera urwaje arimo arafasha abandi komora ibikomere yifashishije imbwa iyi nkuru ya Halima Atumani twayisemuriwe kandi turayigezweho na Eloge Wilika neza
ku myaka 12 Francis Okello ya muhinga mu byerekeye inyifato ubafite imyaka 29 yagwaye uruhumyi bitewe n'ikibombe caturikiye mu rugi wabo mu gihe yari karimba ibisigaye by'ivyuma by'icyo kibombe byinjiye ndani mu mbonero y'igisho giye by'ububamfu bicaye umuviramo uruhumyi Mwishuwe juburaro jimhumnyi hokero vzara mugoye gusabu ufasha chane chane hageze kuja ukazukasugumu mngijoro. Anyo habu ichi mviro chumu gambi yitiriye imbukati ufasha wanu wafisubu muga.
I had to navigate my way from the sleeping quarter to latrine and that was not easy and these dogs came to know that
nategerezwa kwijana je nyene kuva hari uburaro gushika kutuzu twasurwumwe kandi ibyo ntivyari byoroshe hanyuma izimbwa zaje kumenya ko nkeneye ubufasha zaciye zitangura kumfasha kuva aho twaryama gushika kutuzu twasurwumwe iyo umuntu afite ubumuga bwo kutabona neza wamabumva umenga ugira ubere umutwaro uremereye cyane abandi mu gihe mu Buganda imbwa zikoreshwa hanini mu ruhigi hanyuma abandi bantu bakeya bagatunga imbwa imuhira kubera imbwa z'umutekano okeba yagendagenze mu bibanza bitandukanye yeganye imbwa zo mu mabarabara zigahabwa incanco imbere yo kuzihaba zicunga baronse imyitozo yo gukoresha imbwa afatiye ku mbwa zo ku ishuri ryiwe mu 2015 Okero yatangurira umugambi yitiriye imbwa zifasha abantu bafite ubumuga kugira ngo afashe abantu bo mu gisagara cha Guru cyane cyane afite ibibazo by'umwitwarari kurengeje akabonge hamwe n'ubwo Fiza kumwe imyaka 35 n'umwe mu bantu 29 bitaho n'umugambi Comfort Dog imbwa zifasha abantu bafite ubumuga Wana basaza we bane banyurujwe n'umuhari yerera mu 1997 batwarwa muri Sudani umwe muri basaza we yagerageje gutoroka
Cheki cyaho ngono ke bere kitiene kimura inge ano ne dare ngarashe ndakaje arsharka
Fi davuga ko musaza we yafashwe n'abagwanyi bacha batangura kumutemagura bahereye ku maboko amaguru izosi hanyuma carapfa ubundi musaza we yatowe kuje imbere ku rugamba hanyuma araswa arapfa Amenyesha ko inyuma y'iminsi ibiri izo bibaye musaza we mutoyi nawe yanduye korera nawe nyene acarasanda asigura ko ibi byose byamuteye guhahamuka yavuye asubira iwabo aja mu mugwi w'abavurwa ihahamuka Lucia Doc w'imyaka 49 nawe yamaze imyaka 5 yose mu ishyamba ko bitwa
Yeluany marajo ineko dano mada ngene kwana do bale cha wenka dong dimano teme pang no komatika po se andang komberi no la
nari mu ntambara kandi nabonye abantu benshi bicwa ni kwavuga naratabaguwe igihe nagaruka imuhira naguma mbona ivyambaye ko kandi ijwi ryose numva byavuga nk'urusasu igihe nabwirwa ko nshobora kuronka imbwa nk'umugenzi nahise mwiyitwa Sadik Ubu marana umwanya munini na Sadik. Mu ndoto nibuka udukino tugira na Sadik kandi buke buke byahinduye ivyiyumviro bibi byo mu ntambara. Imbwa zaronse uburaro abaducunga nabo baronka abagenzi mu buzima. Ivyizigiro vy'aba bana bahuye n'ababintambara nuko abana babo batazoshikirwa n'ivyo babonye ahubwo bakanezererwa ubuto bwabo.
Eloge urakoze
Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tutizacho none ubu Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbere yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri Uganda, ibiro bya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID byaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Asholi. Uwo mugambi uzomara imyaka 5, ukitwa Regional Health Integration Enhanced Service, ugatazigwa Rights Asholi. Uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa Uganda. Uzofasha kongereza abavuzi, wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo, wongere ibikoresho n'uburyo byitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye. Ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose, haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere, kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa. USAID yahaye uwo mugambi wa Rights Asholi ibiro by'ishyirahamwe ryitwa University Research Corporation, ari byo ubushakashatsi bwa kaminuza. Iryo shyirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda. Uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera buri mwaka muri Uganda, aho itanga amamiliyoni 500,000 yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri icyo gihugu. Amerika irashimisha no kuba ikorana n'igihugu cy'Uganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri Uganda.
Ijari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti zacu ibigano byacu birakomeza bikomeze bibanogere mugira umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirinji.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.